Tashimwe komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nini nahaze ndi muri studio y'indwi. Muraza kuntunga murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Burundi rurafunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzu. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ahandi dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika dutegura ikiganiro muri sanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize, natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira akagashahara. Base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradio bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi basumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga bakorera abigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 mafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwakuye zuruna ni rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ku muganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugezehe? Turabigaruka ko ikindi ijwi rya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro. Nuko kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagataho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga, kazoza k'abaganga mu Burundi na akahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute kumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira kino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Utu tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino muri sanga y'ino munsi. Natumiyemo Melance Hakizimana n'umukuru w'urunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu. irishira hamwe ryanditse urwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Murisanga Melance mwakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese namwebwe mwimvire kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Kiza haraka gripe katenga hanyangira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi ruhande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melasi mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwira abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuvejo naragerageje no musi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo canke irya yejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere Melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nivyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hari abaganga bapfunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo mu batwara karere k'ubuvuzi muri mwaro mu ntara ya mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga iyo batubwiye twumva yuko atampa zari zimwe kugira ngo bafungwe kuko twumva icyo bavuga ikibazo cyari bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijyanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma tugerero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera n'uko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa kisha turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu ubwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimwo utwara akarere ka mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga hariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiwe i Bujumbura mbwa abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajejwe iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yombo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko buba barasohotse kuko basohotse tubimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko naryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga mejeje ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacere haragacerere karenze kuri ico kibazo
umuntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijuru rya Amerika impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi natwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa iba badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byageze aho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera gashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico ngaha mu Burundi biragoye kenshi burabo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga kandi jiba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye kwabo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mbwa hari ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mu kubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze consultation baraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga wakoraga ibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sino bakozi n'abakozi ahubwo ndibafashwe neza cyane
ego reka munkundire melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyagwa arafise ibibazo arafise ivyiyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga werega Gaddafi aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bagize isi mu bibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kirimo imyuga kandi ikibazo cyafatira isi yose isi kiri mu rwanda ariko amakuru amwe usanga hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niza dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zirakwanisha mu makategori atandukanye kugira ngo impunzi zaze zishobora gufashwa hakaba n'izindi zofashwa zayabaye n'izindi zifashwa cyane zimwe babaga bitanze umva izi ngingo zirafatwa ziko zigarukira ingaruka
kwihangana nuko rero no munsi muri muri isangana bazaniye Melance Hakizimana twarurunana ni FNSS ruhurikemwo amasendika mu gisata camagara abantu mu Burundi turayaga kungingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kwerako basavye akashara kabo kuduzwa hari vyinshi arabaganga ngo batakiboneka cane wowe icubaza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba
ego ikibazo nubaza abo kwanza mu muda mukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego mwakomeye
ego turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubiriga agashahara icyo ni ikibazo cya mbere ikindi novuga nintera noterera ubona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho kubaha abantu kuba ku bakozi bose abaganga usanga bigira buri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashara kataduzwa kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa leta ntibigira nkana leta igica mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona kimwe inyama akabuze ibintu biteye imbere cyane abana abandi bo mu rugo ntibocaa bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyanke basuzugure umubyeyi cyanke bamuge ko ahubwo bisaba atahure igihe barimwo nize ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cyane
urakoze
nacyo leta nikwiye
usongura
ikirango cy'ubugwaneza n'ubuga ikanayo isaba igerageze ibone yuko bibaye n'inzira bashobora abaganga bafise cyangwa abakozi bose kugira ngo bose n'abandi bakozi bafise ngaruka muri uku kubaganga kwanza kubera abaganga nibo igisata kitoroshye cyane iyo umuganga ari kabura n'inzigo akabura atameze neza nize ko ibintu twagira ikibazo igisata cy'amagara y'abantu kiraba kikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere
nuko urakoze cyane Kadafi mbere ko Melance atakwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda nibo bavuga akabazo k'amatsiko ahuri ni mu ikambi
ego
ikambi yitwa gute
kakuma
muracari banshi abarundi bariyo mungana gute
hari abarundi benshi cyane hari abarundi baba uko ni kose bashika mu 2020 gutyo
nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runimi turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuru ry'Amerika turakunda abagore cyane utuzoze turabumva mu biganiro byacu ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntituze
kandi namaze kwinjira ndagenda bakwikena cyane bakunda kandi ibintu bakunda gose ibyo cyane namaze kwinjiramo kandi ndakunda amakuru yanyu ngira amakuru n'amabwira amakuru ndamubaza yabo ni hehe
urakoze cyane
Amerika ntibabesha ndimuza mubesha kuri turabemera n'umubesha
murakoze cyane Gaddafi abo bapfaso ni muri kumwe ngaho muri kakuma turabakeneye mu biganiro urakoze cyane ubwire ururanyirwe mu byo urimwo ego Melance utubazo twa harimo ivyiyumviro mugabo hari akabazo yahereye ko icyiyumviro cya kabiri kiraza kubyara ikibazo nimutabigaruka ko ntacu muduge ku ijambo
murakoze nagira ndamushimire Kadafi kuri ibi bibazo abajije by'ubushaka gutahura ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya PNJ hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu gifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'150,000. Ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu. Izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gifata cy'amagara y'abantu FNSS dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa se ibihano ingorane zihari ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gifata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gifata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byaranse ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika Tumejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'amakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku bisiremwa abakozi bavuye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yamihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga hari abari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gisata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ibyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare gihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti byogenda ukunuku nuku turavye kwitunga rihari kiracabuze cyane icyo kintu batacumbise urumva n'ingorane.
Murakoze cyane gose Milance. Nsubire ku mirongo ya telefoni nakira Innocent, ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo. Ndazi ko ndagufise Selemani, ndahera kuri Innocent. Innocent ikaze ku jugi ya Amerika no muri Gisanga. Uherega Innocent
kamo gisagara cyabo cyumva mu kanyoshi
akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance ya Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kema amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
twumvise
FNSS ego murakoze ku ego duka ku ijambo Innocent
icyo navuga cyocyo nimba aye abaganga bakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukije ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze ntibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi ntibo tira yegera abaganga batatu ego babakure hama rero babone gusa ako kantu bashaka sabaganga gusa aro nabigeje bose
urakoze
innocent nayo ibone kukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namwe mwakoze kutamara kucyoje amerika
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze kuvyo innocent avuze mugabo mbanze na kire na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibico icari mu Kimburu ikaze kujuje amerika
ebo makoze ngao atungwana magazi kumbwa mkuru inara ya Muyinga inera no fise nuko mubyukuri ugiye kuraba ayigigu ngene gigu kimeze abo baganga ni bari kuba ngombwa yuko busaba uyu mushahara kandi bafite aho batwarigwa
Ntavuze leta zunze ubumwe za Amerika
akonaka rero ndiko ndaguha
eh
kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'iki gihugu cy'iki cya Tanzania amafaranga ahembwa mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utaramukiriza abanyamuyinga
eh abanyamuyinga bose barakomeye n'akavura karagwa n'angora n'akibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa ntangora ni mwihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza ego melance ivyumviro harimo tubazo harimo ivyumviro kwa Inosa na kwa Kimburu mu bishurire rimwe
ego murakoze ego Inosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko batuba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mwishira hamwe icyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe biragoye kugira ngo bishike kure nicyo gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntiriho umushahara ku ngugu nicyo gituma hariho inzego hari inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu gisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi icyo gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyabicishe ubu afite ikibazo niyabicishe nkabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratubogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu gisata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero batiyofungurwa ibyo dusaba nta kindi dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura ubutakazi ntakazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani yavuze ati atubwo igihugu kimeze
ati nicyari kwiye yuko basaba umushahara w'umurengera cewe ahano cantwenga no cantwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga ngahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka indu canke irenga imiliyoni zibiri aho twagwa gukora amafaranga y'umurengera reka noneho tumise yuko hari inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu kunuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro hajya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nico kibazo kidoca gihera eka aho ukizana icuka kibi kigatuma mbasigaye bagura nabi
murakoze
rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo bigiye
nsubiye gato
bari cyo nubwira
yego nsubiye gato
ingorane zishikiye mugenzawe Serena ingorane zishikiye mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuguti mbona yuko byogenda uku umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukundu bahemba nacyo bituma nabuzendi nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa bavuga tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu n'akare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe nurunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
gi ni sendika ihuriro ni sendika y'abaganga ni tuba ko sendika y'abaganga runani no kuvuga yuko abahurira mu masendika
menshi amakuru yuko nawe nyene atawuzi irengero giwe byo bari byo canke ni ya makuru yo kumbuga ngurukana mumenye rimwe na rimwe baca bashiramo two bishaki
bo ni turaronka neza ubuduhi inkuru mugabo ndatwebwe twavyumvise biciye ku rubuga ngurukana bumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi icyo mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefone yiwe yose yari azimije bishobora gushika rero nabo nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
ntihagire icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yoba aherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma bavuze hariho abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu hata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma ariko turaduze hari icibaha hari nyishibaha mugamo nkundire munkundire melance ntabaciriye mu ijambo kora ko amatelefone ariko aragorana twanze twakire uri ku murongo wa telefone ubwira nti tumutevye hama kakabaza muca muri kagarukako Isaya uratwumva ego uherega Isaya
yeye mu mwezi wa Goma muri komini mwa Karisimbi nakoze kumenya gute mwe muri ko
yego uduzi je kugira ngo tushobe kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu rwa 2023 aratangaje leta yabo bimeze gute cuka ubigoma
nuka uko ngo agaze kagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumize urabona cyari mbe iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kuri 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 kuri
yego
burundi umuntu arahenga amafaranga amadorari 50 amadorari 50 ukayashyira kuri
ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe numva ntari konda kumva neza melanse mwe muri ko muramwumva neza
oya sindabyumva
reka muhinda bwije ma tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushore kumvikana kuko afafata umwanya kandi nivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo tuke numvise mwo arashigikiye ku mushara waba kwabaganga uduzwa kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafise amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana
no rega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga batija mugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi cyangwa abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya nuko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango bavugane bati iki cyogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo urayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byateza kugenda mugurumva ko atari ko biri bica bisaba yuko bamwe barashavura abandi kubera afite ingumbu gaca yitwaza ingumbu kiwenda gufunga gaca usanga rero ingorane ziradutse ibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi ariko urumva ko vyatandukire n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
erega iki kibazo
sabwe
umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntiyaje ku kazi ngo aje mugashi umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisurunuru mukavugana ukuntu byogenda erega hajya nawe abivuga kuko abe yabonye icyo yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi ni umuentreprise entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo ubu mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni kuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nubwo ko atavarera afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwa agaciro ibyo rero urumva ko ari ibibazo bitegeza gutora inyishu kandi vuba bigatora inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe
murakoze kuduha umuco twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangira iki yako uhereka Filipo uri muri Kenya no musi muri Kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cyane ku ntererano yiwanze mu bisanzwe ndabona leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira nte iyo ngeze agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibaze barasohoka igihe dore ga n'indi ubuzima bw'abanyagihugu uko nk'ubu uye umuganga amaze kuri kumudokera igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntaco ariko aradifasha rero bagenzi bahunga igihugu ku ngozi uko baba babona yuko atadashahara agafadika baba ariko bararonga rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi cyumvise cyumvira cyane
urakoze cyane ngaho muri Kenya ubwira umunsi mwiza
ego
milanse ikibazo cy'abaganga ngo basohoke igihugu cyifashe gute bariko baragenda ku bwinshi nibisanze niko byahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
ego
Filipo ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari kwihenda gose kuko twese n'ubu turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto icyo bituma rero nshigiye cyane iki cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asesesha ntibayoye niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uturabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfa umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfa uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane no munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kumva kumva bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyize mu kubigisha hanyuma ugaca usanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinga ni ukuvuga rero harakari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya cicani ya cana canye ko kumbuga ngurukana umenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu bategetsi b'u Burundi arimo n'umwiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari byo ayo makete arayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hariho umurindi w'abantu baba baganga baba batara baganga bagenda mugabo urumva hariho nabavuga bati hariho nabusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire tubura
tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda eko murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze kujugi Amerika no muri Murisanga eko
muri make utiganiro mwa duhaye n'ikidashana
ndakotse
ego hanyuma kibaza nduko nagira ko mbaga mtu wabishanga na ndishe mwerewe
ego urabaza hamugira ucuterere akanyani kwa
ego hanyuma ndeka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanje nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi biraboneka neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko ngo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona abashaka kuba bombaho bakagenda aho bashaka kuba baronkera akazi cyangwa aho bashaka kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabo tubona kandi n'abaduteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umwengo leta ntabwo yabibashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo yipfuza kandi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo ibwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi nashobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabi koti kwezi birababana none umuryango uzotunga gute cyangwa uzotumba yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona ariko ubufaranga uronka ari bukene umuryango kandi urimo wiyongera binataye ko n'abantu usanga barize bakishyurwa mu buryo bwa leta usanga badatanga ko ari benshi cyane baba bavuga ati turaba naka nanumbuye imiryango udashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite ibintu byo na bije ya miwere yani ikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gafatika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyanke nabo nyine bashobore kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu bayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango ego mucyari cyane nashatse kubaza habuze iki cyane iyihe ntambamiyo iri kayitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Nairobi ego mirasa kabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bama bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo micakindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero niko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafise muri gihugu narimbejeje kubivuga mu kanya
umuntu hari icari kuko bafite amagara meza ayo magara meza rero yarakwiye kubungwa bungwa tukamenya ukundo bayabunga bunga tuzoshobora kugira umuduga ntushobora kukomera utamba muri garaje kugira ngo bande bavunga bunga umuduga ntuzogenda neza umushaferi agenda shonje ibikunda mu gisaka cy'amagara y'abantu naho nyine muko kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye abajeje ayo magara y'abantu bategereza kubungwa bungwa neza kuko uvuze uti kora ibi wanse ndagupfunga uko siko bigenda siko byateza kugenda hagize ikitagenda neza mutumvikana ko nukujya inama n'ingingo mukavugana muti yifashe uku igihugu n'icacu reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza ni ca kiganiro rero namye mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite icyo agaciro amuha umuntu aronka agaciro kuko akomeye muramaze kubona naho yaba ari igihangange iyo abuze amagara agashengera muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka batagasubira no kwibuka umuntu turamaze kubibona kenshi yego tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu n'amazi aseseka ntibayo tuyabungabunge rero
murakoze cyane
haba umfashanyo ziba zivuye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoresha ibindi twarabonye cy'igihe cya covid igihugu cyararose imfashanyo nyinshi mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa mugabo ntagashimwe twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu
murakoze ko twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone Tito ikaze kujugya Amerika no muri Isanga
ego murakoze kuma kajando
muherere gatete
merenga mu bwiza niho mba ibujumbura jena ashase gutanga intererano nce sura kandi mbaze n'ikibazo kubera urabona yuko no ibintu leta irufira akora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura ki mu mutima w'iwabo bako basa ko bongerezwa agashara ni ryari kosa kuri bo ariko tugatangazwa no kumva izo bintu ko bariko barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'icyo kandi basa yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganje biwiwe cyane cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida nga mu Burundi ama ngasura kandi no ku bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba icyo badagufasha ucereka kino kibazo cy'abaganga kubera iyo abantu bariko baravuga icyo bariko barashaka ikintu amuka tusanga bariko bariruka kwinyuma n'abapolisi cyangwa kusanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari dwa iwabo usanga ikorazana ingorane mu gihugu nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nga mu Burundi nabo batafatwe usanga bariko baragenda hanze kubera ubwoba cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa akwiye bivanye n'ubuzima babamo rero jye nari mfise ikibazo mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye nibihe bintu niye migambi iriko irategura ku vyerekeye iyo ngingo ry'agashara kuri aba baganga nico kibazo nari mfise
urakoze Tito gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza ego melance sinzi ko ari cyo mwobwira Tito ngaho mu bwiza
ego ubwambireho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose ati rero mbega ni ikihe leta yoba iri kirakora kugira ngo agashahara kabo bantu ku kisununure bihava bingora kwishura kuko nibimwe matubwira bwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutaruheshonye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nk'icyo
niwe yari kubyishura
kuko icyo nabamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganji ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganji iratanga rekomandasiyo ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenga icyo gihe umushikiranganji yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twokwita twaragize umugambi w'amategeko yogenga igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibyerekeye agashahara barabe ukuntu bokwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganji murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga atitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kaburumva ko adaheza ngo akiteho twebwe rero mu gifata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaba bufite abakozi babwo bafunze umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bari kubatanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumi murumva rero biragoye ko twovuga tuti icyoba kiriko kirakorwa n'iki biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko natwebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melansi kuganyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi kuba nakwiye mbe barakwiyeho baracawurumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza abigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje nyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba ni uko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki nayo ahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igifata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari afitwe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarongi inguvu zibereye wewe wari umufashije urahimbagwa ni kuvuga iki ni kuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa irafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma baravye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igitata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nababwira ni uko boshyira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza cyiwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari aba bari mu biti bajya busanga batwara abandi umenga mwe ni ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugasha usanga mbere nibo badodoberezanye twabasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza bagafata na munda kugira ngo igitata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana twibutse ko muri umukuru runani FNSS ruri kemwe amasendika n'amashiramwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu ejo nitwongera kubitura muzo mutwitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwatwimbiye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Yego.
Ejo cyane hijya yeye cyose muzaba dukeneye kuzado bijanye n'amagara y'abantu tuzobitaho.
Yego. Kuri micro aha Washington muri studio y'indwi Marikume na Diane ni nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cuno munsi. Reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muri ngabwe ivyuma nari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tran bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyi no mu vyana.